이리 니즈 위드 아메리카. 이즈 위드 아메리카 리기에 고바시키즈 비가니로 비자르기 모 키룬디 나모 키냐르관다 mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kabiri itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2015 kuri micro muri kumwe na Fidele Niyongabo
na Etienne Karekezi hani Washington Fidele wiriwe neza
wiriwe neza Etienne
namwe batwumva ndabasuje muri uyu mugoroba ubu ni sama n'igice ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi
ninde udutirikira akwije ibisabwa n'amategeko kandi ashobora kuzanira amajwi menshi no kuvuga intsinzi umugambi wacu se ndefite twasabye yuko icyo kibazo cyovugirwa aho gitegereza kuvugirwa cyangwa n'imbarabara
uyu ni umuyobozi w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD Pascal Nyabenda inkuru cyo n'izindi zikomeye ku isi harimo amatora mu gihugu cya Israel turazigaruka ko mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu
mu makuru avugwa ku isi duhere muri Kenya aho guverinoma w'akarere kitwa Mandela yasabye guverinoma y'igihugu gusimbura umuyobozi wa polisi avuga ko yananiwe guhagarika ibitero by'umutwe wa Al-Shabaab wa Kiisilamu guverineri ariwe Ali Roba yasabye isimbura ry'uwo muyobozi nyuma y'uko arokotse igitero cyamugabweho guverineri Roba kuwa gatanu yishize nibwo yaguye mu mutego wa Al-Shabaab ariko abandi bantu batandatu bari kumwe barakomeretse mu bisobanuro atanga uyu guverineri avuga ko kuri iki gihe itero ndetse no ku bindi byagiye biba mbere abashinzwe umutekano muri Kenya muri intara ya Mandela batinze kuhagera guverinoma y'ako karere ka Mandela ivuga ko abantu barenga ijana bishwe na Al-Shabaab mu mezi ane ashize ikindi kandi ngo nuko umutekano muke watumye urwego rw'uburezi rugwa hasi cyane muri ako karere ka Mandela kari mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kenya cyane nyuma y'uko igitero kuri bisi cyahitanye abari 28 umwaka ushize aha kandi muri aka karere ni hafi y'umupaka n'igihugu cya Somalia
abategetsi mu gihugu cya Cameroon barahakana ko president w'icyo gihugu Paul Biya muri iki gihe afite imyaka 82 agwaye bikomeye umushikiranganji ajeru gutangaza amakuru w'igihugu cya Cameroon Issa Chiroma Bakari yabwiye abamenyesha makuru no munsi wa kabiri ko president Biya ari hanze y'igihugu kuva ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatatu ariko atembera ku giti ciwe mu karere k'Iburaya ko atariko yivuza mu bitaro vyo mu gisagara cya Geneve nk'uko byatangajwe Issa Chiroma Bakari avuga ko president Biya n'umutambukanyi wiwe muri iki gihe bari mu karere k'Iburaya mu gihe gitoyi ku giti cyabo kwivyerekeye amagara yabo bitotegerezwa gutera impungenge na gatoyi amenyesha ko president Biya n'umufasoni wiwe bameze neza kubw'umushikiranganji ajejwe kumenyesha makuru Issa Chiroma Bakari urukurukuru kuvyerekeye amagara ya president Biya gwatanguye kuvugwa ubwa mbere n'ikinyamakuru Le Monde amenyesha kuguru kurukuru ruri mu mugambi wo gucafuza president Biya
naho muri Israheli abaturage bazindukiye mu matora ashobora kugaragaza impinduka zikomeye muri guverinoma iyobowe na ministri w'intebe Benjamin Netanyahu iperereza ryakozwe mu baturage mbere y'iri tora ryagaragaje ko ishyaka rya Netanyahu riza inyuma y'ishyaka ry'uwo bahanganye Isaac Herzog imyanya ihatanirwa mu ntebe ishinga amategeko 120 mu gihe byagiye bigaragara ko nta mukandida n'umwe muri abo babiri bakomeye ushobora kugira imyanya y'ubwiganze 61 muri iyo nteko abiyamamaza bagerageje kwigarurira dushyaka duto duto kugira ngo babongere amahirwe yo gutsinda abasesengura politiki ya Israheli bavuga ko ayo matora abaye nka kamarampaka ku miyoborere ya ministri w'intebe Netanyahu bemeza kandi ko iri tora rishobora kuba ariyo yitabiriwe cyane n'abantu benshi muri semuhe bya hafi iri tora kandi rishobora kugira inkurikizi ku mubano wa hagati ya Amerika n'igihugu cya Israheli
umutegetsi mukuru ajejwe ubuhinga bwa nuclear mu gihugu cya Iran Ali Akbar Salehi yatangaje ko abategetsi b'igihugu cya Iran bashitse kumwumvikano ku bibazo bitari bike na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'izindi mpande bariko baraganira mu biganire biko bibandanya kubera mu gihugu cy'Ubuswisi ku mugambi wa nuclear w'igihugu cya Iran Ali Akbar Salehi yabwiye televiziyo ya Leta y'igihugu cya Iran yamara ku kibazo kimwe gikomeye izo mpande zitumvikana ko izo mpande zibiri mu biganiro ziza kugerageza gutorera inyishu mu mpera z'uyu munsi wa kabiri yavuze ko niyo icyo kibazo kitatorerwa inyishu impande zose zizoba zumvikanye niyo chatoregwa inyishu muri antunga impande zose zubazumvikanye ku bibazo byose biriko biraganirwa ntiyamenyesheje ico kibazo icyaricyo ivyo ari Akbas Alehi yabitangaje mu gihe umushikiranganda jejwe imigenderanire wa America John Kerry n'umushikiranganda jejwe imigenderanire wa Iran Mohammed Javad Zarif bagiraniye ibiganiro by'umusugira kabiri no munsi kuwa kabiri
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda abadiplomate ba Cuba n'abanyamerika basoje icyiciro cya gatatu cy'ibiganiro bigamije gusubukura umubano ushingiye kuri za ambasade hagati y'ibihugu byombi itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Cuba rivuga ko ibyo biganiro byarangiye nyuma y'umunsi umwe nta bindi bisobanuro ritanze iryo tangazo rivuga ko impande zombi zumvikanye gukomeza kuvugana mu bihe biri imbere ryumvikanisha ko ibiganiro byakozwe mu buryo bw'ubwubahane umudiplomate w'umunyamerika ushinzwe Amerika y'Amajyepfo Roberta Jacobson n'umudiplomate wa Cuba ushinzwe leta zunze ubumwe za Amerika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Cuba ariwe Josefina Vidal bari batangije ibiganiro ejo kuwa mbere ntacyo kugeza ubu leta zunze ubumwe za Amerika yavuze kuri ibyo biganiro byari byaheje abanyamakuru bitandukanye cyane nuko ibiganiro byo kwezi kwa mbere kwa kabiri uyu mwaka bishize byari byakozwe kuko byari byatumiye abanyamakuru
Radio ya America i Washington DC inteko z'igihugu cya Syria zisha abasivile mu bitero by'indege z'ingwano mu gisagara cya Raqqa mu buraruko bw'igihugu mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze ibitero byarenze ku mategeko mpuzamakungu nk'uko bitangazwa muri raporo nshasha y'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International yasohotse no Moscow kabiri iyo raporo ivuga ku bitero by'indege z'ingwano byabaye ku misi itandukanye byahitanye abasivile 115 Shirahamwe Amnesty International ryavuganye kuri telefone canke kuri Skype n'ivyabona kuvyerekeye ivyo bitero n'abaharanira agateka ka muntu baba mu karere ka Raqqa bavuze ko ivyo bitero vy'indege z'ingwano vyagizwe mu bice atabibanza vya gisirikare vyari hafi yaho n'ibitero vy'indege z'ingwano abasivile bishwe mu bibanza habagwanye b'umugwi Islamic State babonwa canke bashobora kuba barimwo Shirahamwe Amnesty International ryamenyesheje ko ibitero nk'ivyo ari bitero vyagizwe bidatora ku basivile mu biciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu Raqqa n'igisagara ciziziwe n'umugwi Islamic State yamari Shirahamwe Amnesty International ryamenyesheje ko ivyo bidaha leta uburenganzira bwo kugira ibitero vy'amabombe mu gisagara ca Raqqa
abakomeje kutwumva tubibutse ko iyi mukurikira ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mbibutsa kandi ko tubagezaho iyi gahunda buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuri radio inshuti ya bose yumvikana kuri FM 143 ndetse no kuri ijwi rya Amerika ku murongo FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda
Naho ibujumbura mu Burundi mudukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com Inama nshikiranganje y'ubumwe bwa Buraya irarajwe ishinga n'icyuka cha politike kiri mu Burundi muri iki gihe yegereje amatora cegeranyo basohoye abashikiranganje b'imigenderanire y'ubumwe bwa Buraya n'ayandi makungu barerekana ko ikurikiranwa mu butungane by'abatavuganwe na leta rishobora gutosekaza amatora y'imirije inkuru ya Tabita Mukamson
Muri cyo cegeranyo umujyango umwe bwa Buraya ubanza gushima intambwe Burundi bumaze gutera kuva bushize umukono ku mategerano ya Arusha ayo mategerano yatumye Burundi bushika ku iterambere na demokarasi bufite ibibazo ariko inama shikiranganje y'ubumwe bwa Buraya yerekana ko icyo umutima uhagaze n'icyuka cya politike kiri mu Burundi na cyane cyane iterabwoba rikorerwa abanyepolitike muri iki gihe cy'amatora yegereje abashikiranganje b'imigenderanire y'umwe bwa Buraya n'ayandi makungu yatani kubarongoye imigambwe baguma bakurikiranwa mu butungane iyo nama shikiranganje isaba abategetsi b'u Burundi kugerageza gutegura amatora adakumira kandi ari mu muco imari nyinshi ngo ziramaze iminsi zibonekeza ku bijyanye n'amasezerano ya Arusha igirwa shingiro ry'u Burundi naho benshi bagaruka cyane ku kiringo kigira gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza umwe bwa Buraya bisaba leta y'u Burundi gufata nka nkama icyo kibazo mu kwirinda ko umutekano uhungabana muri iki gihe amatora yegereje leta y'u Burundi rero yamagarirwa kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yateye kumukono na cyane cyane mu bijyanye no kubahiriza agateka kazi na muntu no gushyikiriza ibyumviro mu bya politike n'umwidegenzo mu bijyanye no kumenyesha amakuru abanyepolitike rero benshi ngo batunga agatoke leta ko ariyo idashaka kuborohereza umuryango w'ibihugu bya Buraya usaba ko amasezerano yarusha kubahirizwa kuko nibyo shingiro ry'amahoro na demokarasi ku Burundi. Inama shikiranganji y'ubumwe bwa Buraya ivuga ko ishyigikiye ko iri mu masezerano yarusha byo kubahirizwa kuko ayo masezerano niyo shingiro ya byose na cyane cyane inyuma y'intambara yitiye. Ubumwe bwa Buraya busaba abategetsi b'u Burundi gukora uko bashoboye kose mu kunywanisha Abarundi na cyane cyane mu gufata ingingo ihumuriza Abarundi ku bijyanye n'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Ubumwe bwa Buraya busaba abagenda bose gukora uko bashoboye kose kugira amahoro n'umutekano bigume bisasagaye mu Burundi. Iyo nama shikiranganji y'ubumwe bwa Buraya ishyikiriza kandi ko yahagaritse ku mutima n'ubwicanyi ndengerabutungane byagirizwa abasirikare b'u Burundi na bamwe mu bwoko bw'imbonerakure muri bya bitero byakorerwa mu ntara ya Cibitoke mu mpera z'umwaka urangiye. Ariko irashima intambwe yo gushyiraho umugwi w'amatohoza ikizera ko uwo mugwi uri kurakora mu bwigenge ntangere. Ubumwe bwa Buraya burangiza bumenyesha ko burindiranye igishyika ibizova mu matohoza ariko arakorwa ku bijyanye n'ubwicanyi bwakorewe ababikira batatu b'abatari hano kazi hari mu kwezi kw'icyenda k'umwaka urangiye. Abo bashikiranganji bakizera ko ayo matohoza ategerezwa gukorwa mu muco atahahingamiye. Inama shikiranganji y'imigenderanire y'ubumwe bwa Buraya n'andi makungu yakoranye kuri uyu wa mbere. Ibujumbura, Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyi nkuru.
Atuve gato mu Burundi tugane mu Rwanda aho urukiko rw'ibanze rwa Kakiru rumaze gufata icyemezo cyo gufunga kapiteni Kabuye David iminsi 30. Uru rukiko rusobanura ko hari impamvu zikomeye zatuma aramutse arekuwe by'agateganyo yakomeza gukora ibyo byaha ashinjwa. Mugenzi wacu Asumuta Kabuye yari mu rukiko aratugezaho ibisobanuro.
Umushinjacyaha bwaregaga Kapiteni David Kabuye icyaha cyo kwiza ibihuha. Iki cyaha ngo yagikoreye muri gereza nkuru ya Kigali aho yari amaze amezi atandatu afungiwe. Umucamanza akavuga ko ashingiye ku buhamya bw'abatangabuhamya banyuranye ngo bahuriza ku mvugo Kabuye ubwe yagiye avuga nk'aho yavuze ko imirambo yabonetse mu kiyaga cya Rweru ari iy'Abanyarwanda bagiye bashimutwa hirya no hino. Ko kandi ngo abatangabuhamya bashinja Kabuye bamwiyumviye avuga ko atafungiwe icyaha cyo gutunga imbunda mu buryo bunyuranije n'amategeko, ngo ahubwo yavugaga ko yafungiwe ko yanze gushinja General Frank Rusagara ndetse na Colonel Tom Byabagamba. Urukiko rukavuga ko abatangabuhamya banyuranye ngo bumvise Kabuye avuga ko filime ya BBC Rwanda Untold Story ngo ari ukuri. Ibi byose umucamanza akaba yabishingiyeho avuga ko Kabuye akurikiranyweho ibyaha bikomeye akaba agomba kuguma muri gereza ngo kuko aramutse atashye ashobora no gukwiza ibihuha mu baturage asanze hanze. Urukiko rwanavuze ko rushingiye ku mvugo z'abatangabuhamya bashinja Kabuye ko hari abagororwa bamwe yari yarijeje ubuvugizi amaze gutaha. Umucamanza akavuga ko ibi byashimangiwe na dosiye zimwe na zimwe z'abagororwa ngo zafatanywe Kabuye. Umucamanza kandi yateye utwatsi icyifuzo cya Kabuye n'icy'umwunganizi we basabaga ko ubuhamya bw'abamushinja butakwakirwa kuko ngo abamutanzeho amakuru ari abantu bakatiwe ibihano bya burundu kuko uri kwabo kugerwa ku mashyi. Umucamanza yavuze ko abatangabuhamya bose bagenda bahurize ku magambo yagiye avugwa na Kabuye ko kandi hari n'abandi bashinja Kabuye batari abafungwa. Nta byinshi Kabuye wari umaze gusomerwa yongeye ku cyemezo cy'umucamanza usibye ko yavuze mu ijwi rito cyane abaza umucamanza ngo se ndafungirwaye. Iki kibazo nticyahawe igisubizo kuko umucamanza yahise afunga ibitabo bye akisohokera. Uwunganira David Kabuye Maitre Ndikumana Vincent utari mu isomwa ry'urubanza amaze gutangariza ijwi rya Amerika kuri telefoni igendanwa ko agiye guhita ajurira iki cyemezo ku mpamvu z'urukiko ngo rwumvise abatangabuhamya bashinja ariko ntibumve abatangabuhamya bashinjura. Kandi ngo hari liste y'abantu benshi bamushinjuraga ndetse banakurijemo kubihanirwa bajyanwa muri kasho ya gereza. Uwunganira Kabuye yakomeje abwira ijwi rya Amerika ko kuba urukiko ruvuga ko Kabuye aramutse afunguye yakomeza gukwiza ibihuha muri rubanda. Ibi Maitre Vincent Ndikumana asanga atari byo, ngo kuko n'ubundi ibyo Kabuye aregwa ngo nibyo yakoreye muri gereza, ahantu asanga abantu bafunze nta kintu bashoboye gukora. Ngo iyo aba afite uyu mugambi wo gukwiza ibihuha yari kubikora akiri hanze, abibwira n'abantu bashobora kugira icyo bahindura. Yakomeje avuga ko bagiye kwihutira kujurira kuko asanga uwo yunganira yarenganijwe. Kabuye David arahita ajya gufungirwa muri gereza nkuru ya Gasabo, ni ukuvuga gereza imenyerewe ku izina ya Kimironko. Ibi bikaba byakururaho impungenge yari yagaragarije urukiko zo kongera guhuzwa n'abagororwa bavuga ko bamuhimbiye ibyaha muri gereza nkuru ya Kigali izwi ku izina rya Minefsatrante. Ibi byaha Kabuye yakurikiranyweho biramutse bimuhamye yahanishwa igifungo kigeze ku myaka ibiri. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mubandanya kumviriza radio yacu programu y'Ijwi rya Amerika kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isaha imwe n'igice ku mugoroba. Mu Burundi, inama nkuru inararibonye yaguye y'umugambwe CNDD-FDD iherutse guhura ishika ku ntambwe za politiki zikomeye. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yabajije umukuru w'uyu mugambwe uri ku butegetsi Nyabenda Pascal icyo iyo nama yari igenewe n'ibyayivuyemo, atangura avuga ko bari muri iyo nama.
Ubwa mbere ho nagomba mvuge ko itari inama y'inama nkuru y'inararibonye bonyine, harimwo izindi nzego. Ni ukuvuga mu mugambo CNDD-FDD turafise abarongoye ivyo twita amakomisiyo, harimwo abarongoye komisiyo iraba ivy'indero, inyifato y'abagumyabanga hamwe n'imigenderanire n'iyindi migambwe, harimwo inama mpanuzajambo uwo uyirongoye yari yatumiwe, harimwo kandi n'uwurongoye umugwi ukurikirana ku munsi bikogwa bikorerwa mu mugambwe n'ibikorerwa mu gihugu, hamwe rero n'uburongo ishure y'akarangamutima. Ni ukuvuga rero ko twoyita inama y'inzego nkurunkuru z'umugambwe CNDD-FDD niyo yari yakoranye. Ibyavugiwemwo ubwa mbere ho nabashikirije icegeranyo cy'ibikorwa tumaze iminsi turangura ni byinshi. Harabaye uguhimiriza abiyandikisha bazotore, haraba kandi no gutunganya imyiherero, kugwaruka imbonerakure hamwe no kubakinyira rugamba. Haraba kandi n'inama yahuje indongozi nkuru nkuru mu mugambwe CNDD-FDD abarangurira imirimo mu buzi butandukanye. Ibyo byose rero narabihaye ko raporo hanyuma barayishima, gutyo tuca twiga rero n'ibindi bibazo twategezwa kwiga bijanye n'igihe tugezemo.
None ingingo nkuru nkuru zoba zarafashwe muri inama mwotubwira zimwe muri zo?
Yego, ingingo nkuru nkuru zavuye muri iyo nama ubwa mbere hoho kuri ibyo byandikwa twaravuze yuko ko rigiye gusubira gutangura mu buryo bw'umwanya muto byo twokwita enrolement partiel. Twasabye yuko n'ubundi twohimiriza abagumya banga batiyandikishije kugira ngo baje kwiyandikisha kugira ngo bazotore. Hanyuma twararavye rero n'inyifato imwe iranga abagumya banga muri kino gihe twimirije amatora. Turaheza turasaba yuko uwo wese yotirimuka karanga mutima k'umugambwe yofatirwa ibihano. Turaheza kandi turatanga n'impanuro ku bijanye n'intonde z'abazokwitoza ku izina ry'umugambo CNDD-FDD kugira ngo abagumyabanga ntibahave babipfa, kubera ko abagumyabanga bose ntiboba abashinga amateka, ntiboba abakengeza amateka, ntiboba abajene inama ba komine. Twaratanze rero impanuro kandi turasaba yuko indongozi ku nzego zitandukanye zoheza zikatanga ubwo butumwa kugira ngo abagumyabanga batashoboye kujya ku ntonde babandanye imirimo yabo, kuko kuba umugumyabanga ari ugutegera neza yuko umugambwe ariwo ugutuma ku gikorwa atari wewe uvuga ngo nshira hariya cyangwa nshira hariya. Ikindi nacyo twavuganye niyoza yuko uhavumbaza nyakubahwa umumenyesha makuru ni iki kijyanye n'uzoserukira umugambwe ku rwego rw'umukuru w'igihugu mu matora twimirije. Nacyo twarakivuganye ko hanyuma ingingo novuga ko twafungise nuko icyo kibazo tubona ko kiko kivugwa cyane nabo kitega mu bisanzwe umukandida w'umugambo CNDD-FDD azotangwa n'abagumyabanga aribo banywanyi b'umugambo CNDD-FDD je nabyo bikazokorerwa mu ikoraniro kaminuza twaravuze neza yuko no mu ikoraniro kaminuza cy'abagumyabanga bose bajyayo hariho abatumirwa hama bagasoheza bakavugana kuri icyo kibazo ninde uduserukira akwinje ibisabwa n'amategeko kandi ashobora kuzanira amajwi menshi no kuvuga intsinzi umugambi wacu CNDD-FDD twasabye yuko icyo kibazo cyovugirwa aho gitegereza kuvugirwa n'abo mu barabara
akandi kabazo nari mfise akanama kajejwe umutekano akanama ka ONU gaheruka kuba i Bujumbura mu Burundi ku rwego rw'umugambwe mwakiriye mute ivyavuye muri ako kanama
twebwe twarashimye bwa mbere hoho yuko inama ijeje umutekano ku isi y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaje mu Burundi kuraba uko ibintu byifashe turashima kandi n'ingene baduhaye akanya kubashyikiriza ingene ibintu byifashe twarababwiye neza yuko mu Burundi tubona neza ko hariho abantu batariko baritegurira amatora ahubwo bariko bitegurira imigumuko turababwira neza yuko hariho abashaka gukubita kudeta ego zihari uno munsi babicishije ntabara ibyo rero nkaba babwiye barabyumva nibaza yuko bazogenda kubikorera twebwe twifuza yuko inzira twafashe ya demokarasi ariyo kubandanya kandi tukisunga amategeko y'igihugu itegeko cyane cyane nyamukuru ariryo bwirizwa shingiro ariryo rigenga igihugu cyacu nk'uko biri mu bindi bihugu.
Mushinga nahe Nyabenda Pascal, perezida wa CNDD-FDD Bujumbura Murundi, murakoze cyane kuri aka kanya muduhaye.
Murakoze namwe.
Radio Sud America, Washington DC.
Abakomeje kutwumva rero turakomeza tubagezaho ibiganiro byacu hano kuri Radio Ijwi rya Amerika mu kanya gakurikira turabagezaho ibyo batwandikiye ku rugo rwacu rwa Facebook bagarutseho uyu munsi bibanze cyane hanini ku byo urugaga rw'imiryango itanira inyungu mu Rwanda rwatangaje ko hakiri kare ku byerekeye ibyo guhindura itegeko nshinga mu Rwanda kugira ngo President Paul Kagame uriho ubu abashe kongera kwiyamamariza kuyobora igihugu. Nibyo rero abenshi bibanzeho uyu munsi tubigezweho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Yewe abanywanyi b'ijwi rya Amerika babivuzeho byinshi ngibi bimwe muri byo ibindi murabisanga ku rubuga rwacu rwa Facebook VOR Radio yacu. Buhoma David aratangira abaza aturwo rugaga se nirwo banyarwanda bose nitwe rubanda dufite urufunguzo rw'itegeko nshinga nta maranga mutima arimo rikwiye kuvugururwa. Hategekimana David waravuga ati dushobora kwifuza ko nyakubaha Perezida Paul Kagame yongera kutuyobora maze akaduhakandira ku mugaragaro. None rero aho kugira ngo tuzirohe mu muhanda tumusaba ko yakomeza kutuyobora tugiye gutangira kubimusaba mu nyandiko. Hakizimana Telesfor waravuga ati kubwa inyungu z'abanyarwanda bishobotse yakongera akiyamamaza gusa kubera ko politiki yo mu karere mbona itangwa na bampatsi bihugu dushobora kutabigeraho bitewe nuko turushwe ingufu n'abari abanyaburayi. Kibera inka Pascal arahera kubyo Hashakimana Telesfor avuze maze akabaza atubusa apfuye twashyira u Rwanda mu maboko y'abakoloni yaturutse mu ijuru se. Habamungu David ati ndabasabe mumbariza abanyarwanda muti none Kagame mushaka azotware igihugu gushika Yesu aje basi azokore nka Putin wa Rusiya yabonye manda ze ziheze avako aba ministri w'intebe arongera aragaruka kuba perezida. Nini wacu mu Burundi niyo nduru perezida ntakeneye kuva ko nizo ngorane z'abanyafrika. Jabo Jean-Marie waravuga ati hatazagira abantu bongera gushuka abanyarwanda ngo umuntu umwe niwe kamara aturekuye twagwa. Nemera ko His Excellency ari umuyobozi mwiza ariko aramutse ari we wenyine ufite ubwo bushobozi ntekereza ko haba harimo kwibeshya. Ndayikenguru Keremi na waragira ati nukujijisha abantu kuko ubu nikiringo ciwe ca kabiri ntivyari bikwiye kwama biteza imvururu muri Grand Lac. Karangwa Jean aragira ati Kagame yashimirwa aho agejeje agahereza abandi ndetse akazababera umujyanama. Ivo Eve wati His Excellency yakoze neza ni nacyo twamushakagaho ariko ikingenzi itegeko niri kurikizwe. Rutinywa Fox warabaza ati ku itegeko ryashyizweho ngo rirengere inyungu z'abanyarwanda rihinduwe izo nyungu zigasigasirwa hari ikibazo. Naho twagira Imana Boniface ati ibi bintu byo kuvuga ngo abaturage barashaka kwitegeko rihindurwa ni ya tekiniki rurangiranwa imaze kuba umuco w'ubutegetsi bwa FPR inkotanye. Nshizirungu Epimac ati kubavuga ko Kagame agifite ibyo gukora ni ibiki atakoze mu myaka amaze ku butegetsi, niba kandi akibifite azabitangemo inama ariko yubahiriza itegeko nshinga, naho ubundi naduke yakoze tuzasenyuka. Dushime Imana Jean René waravuga ati abashaka kwitegeko nshinga rihinduka ntibakabeshyera abaturage, birakorwa n'abayobozi na nyirubwite atabizi. Ngibyo rero bike mu byo mwe banywanye ba radio yacu mwanditse, ibindi rero biri kuri Facebook VOR radio yacu mwabihasanga.
Urakoze Thomas Kamil, kandi tuboneho kongera gutumira mwe mutwandikira buri munsi, mwe mutwumva buri munsi ko radio ni yanyu. Kutwandikira kudutelefona nibwo buryo bwiza kugira ngo twungurane ibitekerezo tuganire kenshi kuri programu zacu, kandi ni nazo zanyu igihe cyose.
Mbere yuko turangiza ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba, tubasubiriremo ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Etienne,
nibyo Fideli abatwumva twabwiye ko guverinoma y'akarere kitwa Mandera muri Kenya yasabye guverinoma y'igihugu gusimbura umuyobozi wa polisi, avuga ko yananiwe guhagarika ibitero by'umutwe wa Al-Shabaab wa Kiisilamu. Uwo guverinoma no mu karere ka Mandera ni mu majyaruguru ashyira urasirazuba bw'igihugu cya Kenya, gahana imbibi n'igihugu cya Somalia. Ibyo yavuze nyuma y'uko yarusimbutse kuwa gatanu, ariko abo bari kumwe batandatu bo barakomeretse.
Abategetsi muri Cameroon barahakana ko president w'icyo gihugu Paul Biya muri iki gihe afite imyaka 82 agwaye bikomeye. Umushikiranganji wo gutangaza amakuru w'igihugu cya Cameroon Issa Chiroma Bakari yabwiye amenyeshamakuru no munsi wa kabiri ko president Biya ari hanze y'igihugu kuva ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatatu, ariko atembera ku giti kiwe mu karere k'Iburaya kwa tariko yivuza mu bitaro byo mu gisagara cha Geneve nk'uko byatangajwe.
Mu gihugu cya Israheli abaturage bazindukiye matora uyu munsi, amatora ashobora kugaragaza impinduka muri guverinoma yobowe na ministri w'intebe Benjamin Netanyahu. Iperereza ryakozwe mu baturage mbere y'amatora ryagaragaje ko ishyaka rya Netanyahu riza inyuma ishyaka ryo bahanganye Isaac Herzog. Imyanya ihatanirwa mu nteko ishinga amategeko ni 120 ku bakandida b'abadepite. Ibi kandi iri tora ryo muri Israheli rishobora kuba ryazana impinduka ikomeye hagati y'umubano hagati ya Leta Zunze za Amerika n'igihugu cya Israheli, bivuze ko niba Netanyahu agumyeho cyangwa se avuyeho hahinduka byinshi.
Umutegetsi mukuru ajejwe ubuhinga bwa nuclear muri Iran Ali Akbar Salehi yatangaje ko abategetsi b'igihugu cya Iran bashitse ku mwumvikano ku bibazo bitari bike na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'izindi mpande bariko baraganira mu biganiro biriko birabandanya kubera mu gihugu cy'u Swiss ku mugambi wa nuclear w'igihugu cya Iran.
Twabwiye kandi ko abadiplomate ba Cuba n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basoje icyiciro cya gatatu cy'ibiganiro bigamije gusubukura umubano ushingiye kuri za ambasade hagati y'ibihugu byombi. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Cuba rivuga ko ibyo biganiro byarangiye nyuma y'umunsi umwe nta bindi bisobanuro ritanga kuko byagenze. Iryo tangazo kandi rivuga ko impande zombi zumvikanye gukomeza kuvugana mu bihe biri imbere. Umudiplomate w'Umunyamerika ushinzwe Amerika y'Amajyepfo ariwe Roberta Jacobson, n'umudiplomate wa Cuba ushinzwe ibibazo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Minisiteri ya Cuba y'Ububanyi n'Amahanga Josefina Vidal batangijwe ibiganiro ejo kuwa mbere. Kugeza ubu ntacyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze kuri ibyo biganiro byari byaheje abanyamakuru.
Inteko za Siriya zishe abasivile mu bitero by'indege z'ingwano mu gisagara cya Raqqa mu buraruko bw'igihugu mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze. Ibitero byarenze ku mategeko mpuzamakungu nk'uko bitangazwa muri raporo nshasha y'ishyirahamwe Amnesty International yasohotse uno munsi kuwa kabiri. Nshuti mwese mukunda radio ya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye aha. Tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Limas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro kuri mugoro wa mwari kumwe nanje Fidele Niyongabo
na Etienne Karekezi hani Washington. Kandi nibuke ko tugomba kubararikira programu zacu zejo mu gitondo guhera saa 11 n'igice kuba twumva mwese aho muri. Turabashimiye kandi naho guhera saa 12 muzumva ikiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika. Hagataho mwese mugire ijoro ryiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.